mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mirwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diane nahazungiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti bakunzi, umwanya ni gwanyu, misi yose ya gatandatu murazi ko muba muri abatumire bacu, tubaha akanya mukatubwira amakuru avugwa ijya nino. Hari ayo twabatangarije menshi, yaba mu gisata cya politiki, mu gisata cy'ubutunzi no mu bindi. Ayo makuru namwe muraza kugira icyo muyavuga ko. Twinjire kuri kano karirimbo Fine Girl ka The Ben mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaze kandi kuri mwese, mukanya cha tubaha urubuga mutubwire amakuru avugwa ahiwanyu.
I see you sitting in a corner, Gucci, Gucci and Prada. You say you came with your lover, but that boy is your brother. Baby, what should I do now? No, yet I wanna be your lover. Yet I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's sweet like a bamboo. Oh, can I come to your condo? Wiji condo. Ungana wiji condo. Fine girls, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorty.
Undercover lover.
Baby, give me chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's
body's feeling like a bumbo. Oh, can I come to your condo? Wiggy condo. Ungana wiggy condo.
Fine girls, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorty. And get the money.
Dance for daddy. Come shake for daddy. You can come with the shorty. And get the money.
Fine girls, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorty. And get the money. Come to daddy.
Mixed by Mighty.
Uwa mbele rero duse ku murongo ni Emmanuel, Emmanuel Ikaze.
Murakoze kunyakira.
Uherehe.
Merereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka.
Haravugwa makinga ho Masaka.
Bo, urebye hano Masaka ndabona nta kibazo amahoro ni yose.
Mhm.
Keretse wende iyo ndeje nk'ikibazo cy'ubukene mu rubyiruko.
Mhm.
Ariko nkabona wenda ikibazo giterwa nuko hari urubyiruko ntabwo baruha uburenganzira kugira ngo rubashe kuba rwakwihangira imirimo. Ugasanga bifata nko kurwe umuntu wo ku rwego rw'ejo n'uwo ku rwo hasi ugasanga imisoro n'imwe. Umva rero wenda nka guverinoma yagira ikijya no igitugabanyiriza no mu bijyanye no wenda no kuba wakubaka inzu uri nk'umusore bakaba babasha kugira icyo wenda ibyo bakugabanyiriza itegeko rikatworohereza. Ariko nanone hari ikibazo wenda kindi nari mfite, ariko wenda naza waza kuma nimero nkaza ukohererezaho ubutumwa hagusobanurira neza atari kuri radiyo.
Atari kuri radiyo. Aka nimero ka Ijwi rya Amerika mudutura ko kuri WhatsApp rakazi gaimu.
Kuri WhatsApp teretiriya iri kuri nuza ku rukuta rwa Facebook.
Ni ijya nyine.
Ntakibazo.
Uraza kutungikira ubwo butuma duca tubona.
Kawa nta kibazo ubwo muramwaba mungire neza muhuje nubwo n'umunyamakuru ukorera inaha.
Tuguhuje n'umunyamakuru akorera ngaho. Reka turongera muhinga bw'ivyuma batubikira iyo nimero, turongera tuguhamagare twumve uko vyifashe hama twumve ico ushaka ko tukumarira. Ugira umunsi mwiza. Akaririmbo ni Modo Pasca Yoya Issa Jamal, ubundi niko kazina kiwe ariko akazina ririmbira ko ni Yoya. Yoya ageze mu Bwongereza araremesha ibitero bitandukanye ijya nino nk'ubu yahora mu gihugu c'Ububiligi aho yariteramishije Abarundi n'Abanyarwandeka ndetse n'abandi banyamahanga bakunda indirimbo ziwe. Tuzomubatumirira umunsi uri izina atubwire nimba hari bishasha afise mu turirimbo twiwe. Turafise kandi na Thierry, Thierry Kad.
Amahoro neza Diane.
Urakomeye. Jewe bwake kandi nibaza ko atagihindutse buza kwira nawe. Akavura Washington DC kazindutse karagwa ariko ntaco kadutwaye. Biraryoshe, nabonye gusa ku mafoto amasanamu amwamwe ku mbuga ngurukana bumenyi berekana ko hariho aho umenga yasa nkaho ariko ararenga yari menshi cyane na cyane cyane mu icungaro ya Zabrarudi n'ahandi.
Yavyo n'ivyo uyu mwanya muto cyane mugabigo yari nyinshi rwose kujya amazi ari menshi birenze
urugero. Watanga uyu mwaka mwiza neza gati.
Yo kuri nautanguranye nautanguye ndi mu minwe y'Imana mvuka ko nautanguye neza nta bindi bisumbi byo
dia amahoro na cyane amahoro mu mutima nico kiba gikomeye.
Yego, ibindi byaraje nyine birarenga ko urumva bijye n'ibyo kenshi dukunda kubona abantu yo kumenga biraryoshe iyo umuntu asomye kamwe akabona kumenga byatunganye. Ariko byo wagenze neza cyane
aho ni impore. Na makuru tuzaniye canke nico uvuga kuri twagushikirije Gatieri.
Ahubwo nico ashikirije ko yo mwadushikirije.
Nduga ku ijambo.
Irango Diane twebwe ha muri kano karere k'ibiyaga binini nta inkuru irikira vugwa canke yovugwa uretse ano matora aherutse kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. numvise ko hari n'ikibazo cyinshi banajaka amahanga yose wumva ko aradishinga no kumenya igiye kuva muri ano matora. Ubwa mbere byo binavuga nti twoshimira Imana yafashije Abanyekongo kujya munsi ugashika ukaranguka, kubera ko turazi abantu bashoboye kuhakomerekera bahafungiwe kugira ngo amatora arinda aba hari hakiri imyaka ibiri babyirukamwo mugabo bitarashika. Rero kuba byarabaye ijya n'intsinzi ya mbere, ariko rero mbe nka wa wundi nta ntsinzi yo kwishimirira haba, kubera ko turacyarindiriye kumenya icyavuyemo. Kubera ko muri Afurika turamenyereye ikintu cy'uko abantu bashinzwe imigwi y'amatora kenshi barakoreshwa. Alo,
ndiko ndakumva Thierry duga ku ijambo.
Yego, nariko ndavuga ni kenshi barakoreshwa. Rero icyo gituma ujya mu ntango ujya mu gwi yitwa Corneille Nanga, nimba ari umuntu w'injyamunyu koko agerageza ahagararira Abanyekongo, kubera ndibwira nti bajya abantu bagiye mu ibarabara bakaje bakemera gupfa bari bashegetse bari bashavuye. Rero uyu muntu yarakwiye kuba inyishu kuri bo agashyira ukuri, kuko ntibyashika hagati no muri opozisiyo ari ibintu bihuye kumwe babivuga bati ni amajwi yabaye konforme n'abantu batoye ko byari bimeze. Nibaza ko twari twifuza kuronka umuco ujyanye koko n'ibintu uko byabaye.
Tuzobandanya tubikurikiranira hagufi. Ariko Gatieri, hariho n'ibindi tukivuga kuri ivyo vya Congo ibiriko biranatera imbere, nka perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraye yandikiye inama nshingamateka na nkenguzamateka vya Amerika abimenyesha ko yarungitse abasirikare muri Gabon bashobora guseruka ku Banyekongo bakabatabara umwanya n'umwanya ibintu bibaye nabi. Trump yavuze ko yarungitse 80 ni wamaze gushika muri Gabon, ariko bibaye ngombwa ko Amerika yiteguriye kurungika abandi basirikare. Urumva ico ari ico cukivuga kwiki?
Mugadiyane harakantu gasobye urabona ukuntu haje umuntu avuye muri Amerika akaba ari wahaguruka akavuga ijambo nk'iryo ati wibuka hariho Afrikende, hariho East Africa, hariho Radio de Grara, hariho n'ibindi byinshi byo muri Afurika. Mukaca ubona hatanguye kuvuga umuntu wo hiyo karavuga ati turiteguye gushobora gukingira Abanyekongo. Nibaza ko byo by'ubwa mbere n'ikintu neguye, ariko ndashima cyane Donald Trump ashobora kuba yafashe ingingo nk'iyo. Ni ikintu cyiza. Rero nibaza ko aramutse afata ingingo nk'iyo ikimenyetso cy'uko yereka yuko abategetsi ba Congo bakwiye guhaguruka bagashira intahe ntahishize, kubera ko nibabigira ibintu bikatabikatamba biraboneka ko amahanga yiteguye gushobora gukingira Abanyekongo. Rero n'ibintu nabyewe bishima cyane.
Hama kuwari kwa ravuganaho ko hari kimenyetso sindamusiga ku mutekano wako kare ruto ba wifashe neza Gatieri, wobo ucuvyumvira kwiki?
Oye, nibaza ko narumvise mu majambo ariko avugwa ryari abategetsi babiri w'Uburundi n'u Rwanda bose bagaruka ku kantu bavuga ngo banaka nibo badutera, ngo banaka nibo badutera. Ibyo wowe bwa mbere imbere yuko nabo bo muri Amerika cyangwa abandi baza bano bantu bari repeyi ribitrofe di Congo bari kuza bo nyene bakabanza bakaja inama burya bansi ba Congo bari n'iwacu cyangwa bari muri Congo nyene, hanyuma umutekano ugahera n'iwacu imbere yuko Amerika. Ibyo byo biragaragara Diane imbere yuko amatora haba harabonetse ko umutekano ariho hamwe hamwe utifashe neza, aricyo cyabaye icyitwazo cy'umugugejwe amatora muri Congo.
Urakoze cyane rwose Thierry, ariko ko vya Kongo bikurikiranira hagufi ngende ndanakubwiye ko ejo akanama k'umutekano ka ONU kakoranye bisabwe no mu Faransa kandi gakorana muco bita wiklo bagaruka ku kibazo cy'umutekano wa Kongo. Uko bizogenda biratera imbere muzuza murabikurikirana ku radio yanyije rya Amerika. Urakoze cyane Thierry.
Murakoze namwe Diane mugoroba mwiza.
Ego na gatondo kuko turacari ku ino saa tubgana ni saa 3:14.
Urakoze
ugire umunsi mwiza.
Yego twese.
Cyose kandi na Jean Bosco ku yindi murongo wa telefone. Jean Bosco ikaze.
Murakoze.
Yego, herehega Jean Bosco.
Mereye mu mukiki wa Kigali mugabo ndu Murundi uvuka mu ntara cy'Ibitoke.
Ntara cy'Ibitoke. Aha, cy'Ibitoke ya Rugombo. Yego, aravugwa makiki Kigali.
Kigali turaho insanze turangaho nyine nk'impunzi, urumva nta biba bigoye mugabo tuguma uyu muntu afite ubuzima nicyo gishoro cya mbere.
Thierry yatubwiye ko Bujumbura akavura kaguye, nanje ni ngaho Washington. Nuko Kigali ho bite?
kari kaguye umwanya mukeya kaza kuba nkagahise ubu ngubu hariho agaco gakeya mugabo kari kaguye mu mwanya heze
none ga Jean Bosco na makuru ya Kigali utuzaniye yahandi canke hariho icuvuga kuri twagushikirije
icyo nagomba gushikiriza ni kuri iyi raporo ya ONU iheruka gusohoka kubijanye n'iyi migwi iri muri aka karere duherereyemo ku Rwanda Burundi na Congo nagiraga uko muhora mudufasha ku ijwi rya Amerika zoturonderere mu shikiranganji ujejwe ibibazo byo muri aka karere kuri kote y'u Burundi iwacu
ushaka kuvuga yase
ego awe yoza adusigurire mbe aravuga iki kuri izi raporo twumva zirimo zicicikana hirya no hino ibigo bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi aricyo gitanga imiti n'intwaro byo kujya mu gihugu cya Congo gufasha abahungabanya umutekano muri utu turere aho ahanini numvaga ari nko kubatuma nzaba mukoze mudukoreye ako kantu kigira kabiri naco nkaba nashaka mbabaze mbe mwe ku ijwi rya Amerika ko numva ko babugariye hamwe na BBC ngaho Burundi nta makuru mufite kandi numva ko ibihano by'iwanyu byarangiye wa mwakugura imihoro mukavuga mbe mwe babasubiza iki mbe ntibirakunda bigeze
ico abategetsi babiri basubizanya haba kuri ruhande rw'ijwi rya Amerika na CNC twebwe ntacu tubizi ko nk'abakozi b'ijwi rya Amerika ariko ico abayobozi bacu batubwiye nuko babikurikiranira hagufi twarababwiye ko abakunzi bacu bakunze kutubaza ku kabazo bakazugira ico bamenya tuzobabwira muzovyumva ariko gushika ino saha ibihano byararangiye niko ariko ntiturateza ego nta kindi kirengaho turashwa kumenya
nakoze mugize neza kandi ndanabashimiye cyane kuba nibwo munsi wa mbere mvugiye ku ijwi rya Amerika
n'ubwa mbere uhavugiye ga Jean Bosco
ego nibwo naronderaga nkandika bikanka mugabo ko mbitoye ndashimye kandi ndaryohewe cyane
nta kituryohera nko kuronka abashasha tuvugisha ko hariho benshi bahora batubwira ati turashaka kuvuga muga ntibituva ko kubima ijambo hariho igihe tubahamagara ugasanga telefone ntimuyifashe cyangwa ugasanga nahako kanya ntikadukundiye ariko rero ko bayo bwa mbere niho ubwa nyuma Jean Bosco
ego murakoze mudamukize n'abantu biwacu mu rugombo ndabakumbuye cyane
barakumva ngira ngo biciye kuri internet kuko FM zo mu rugombo ntizikunda shortwave nimba bafisa ku karadio kariko naho nyine baraza kukumva urakoze cyane
Jean Bosco barabumva cyane kuko bagubakura umuhoro ku Rwanda hajya mu bugama barabumva barimo baranyumva
barabukumva reka ko ari ubwa mbere genda udondaguye amazina yabo ushaka kuramutsa rero
okay murakoze cyane hari umutantine wanjye n'inko mu mama wanjye ko niwe yanditse bita ayishakiye Amerine n'umuganga kuri Kira hakaza Bienveni inshuti yanjye twiganye ngaho kuri research bitoke n'abandi bose banzi ku izina rya Jean Bosco na dada wanjye ari Bujumbura na Tesifere ntambara mutsi
urakoze cyane ngose Jean Bosco Kigali mu Rwanda ubwire umunsi mwiza kandi ubandanye ururanirwa mu byo urimo byose
namwe murakoze umwaka mushasha muhe namwe murabanzwe mu myaka muri uyu mwaka wose
urakoze cyane ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase kandi na Irakiza Irakiza ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Murisanga
murakoze cyane mu Rwanda terereye mu mujyi wa Musanze cyaka gusuhuza abanyeshuri twiganaga muri Jesu Kampanga nyine
ariko ubanze utubwire amakuru kuko urubuga uno munsi tuba twarubahaye kugira ngo mutubwire amakuru avuga iwanyu mwongere mugire n'ico muvuze kuyo twabashikirije
amakuru avuga iwacu nyine ni uko abanyeshuri bitagora batsinze neza mu bizamini bya leta nyine nka Kampanga yo batsinze ku kigero cyo hejuru rwose
ukabashaka no gucutasha
nashakaga ni kuba no kubandura indirimbo yitwa Perfect nyine ya Edishire
yitwa gute
nashakaga no kugira ngo bandurire indirimbo ya Edishire ni Perfect
Perfect muhinga bw'ivyuma reka turi kumwe na Mutagoma turabire nibwa bikanka haze ku burwango
kandi ndabakunda cyane nyine iyo mutugezaho ibiganiro byiza kuri Amerika muri aba mbere kwe
urakoze cyane kandi tuzokwama tugerageza kuguma nico kibanza dufise mu buzima bwawe Irakiza
Ego, urakoze cyane, nanjye ndabakunda cyane.
Urakoze, ubwire umunsi mwiza irakiza.
Ego, namwe ariko n'umwe ndasoza n'abafana ba Rayon Sports bose bagize byiza bakunda ijwi rya Amerika.
Niyo ukunda nawe, niyo ufana?
Ndayifana bikaze, ubirwa ukina na Musanze nyine ubu twaturukura umupira mu kanya nyine ubu ni kimwe kimwe hagati yawe na Musanze.
Bariko bakinira he?
Bari gukina mu Ruhengeri i Musanze mu Majyaruguru.
Reka tukwifurize guhava iwawe itahukana intsinzi. Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza.
N'ubundi iyo kipe nyine yaho muvugira bita iyo nyine RRB nayo ndayemera cyane.
We rero hari kwakina ama ekipe yawe abiri?
Nta kibazo.
Ucubigenza gute? Ucubigenza gute mu gufana kumva ari kwakina ama ekipe yawe abiri?
Nyine si nta kibazo cyo ko nyine Rayon niyo nkunda cyane, nta kibazo niyo nkunda cyane Rayon Sports.
Uko biri kose uza kujya mu gihe kuko hadatsinze Rayon haza gutsinda iyo yindi. Urakoze cyane irakiza.
Niyo mu rugo nayo nta kibazo, niyo mu rugo nta kibazo kinze, nta kibazo kiriho.
Urakoze, ugire umunsi mwiza.
Ngo namwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turase na Jerome. Jerome Ikadze.
Yego, murakoze.
Urakomeye ga Jero?
Nda mahoro.
Uherereye?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda muri yahe mu Cyungarara?
Ndi hano Kabeza.
Nuko namakuru tuzaniye canke hari hico ufise uvuga ko twagutangarije?
Ndashaka kuyo mwadutangarije niyo nashaka kuvugaho.
Nduga kwijamba.
Ari amakuru avuga ku bijanye n'imigwa n'abagwanyi bagwanira muri Congo. Nk'abariya bazaba bavuga icyegeranyo bakagombye guhita badomahurizwa kubakerekana abo bantu aho baturuka neza batarinze kuvuga ngo bashobora kuba bava mu gihugu runaka ariko baterekanye neza na neza ahantu baturuka.
Ahantu baturuka ushatse kuvuga iki?
Nk'ukuvuga ngo ababafasha bafite ibigwanisho bizwi Bujumbura byakagombye kumenyekana nk'uriya bavuze abibasira aho aturuka n'ahava kugira ngo abashinzwe nk'iperereza cyangwa se kugira icyo bakora bamenye aho bamuvana. Niho umuntu aba yumva ko byaba byiza atari ukuvuga gusa ngo.
Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza.
Yego, murakoze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murumva ko tugerageza kuvanga indimi zitandukanye zo mu karere kugira baba batwumva muri mu Rwanda, mu Burundi, muri hehe mwisange mu biganiro byacu. Nka kano karirimbo Omumbeja na karirimbo Kakamiliyoni. Omumbeja ni ijambo ry'ikiganda risigura umwamikazi. Mwamikazi ngira ngo haba barundi canke mu Rwanda camutahura icarico. Dufise kandi na Philbert kuyundi murongo wa telefone. Philbert Ikadze, uherereye ga Philippe?
Uherereye ahantu i Kigali.
Ego, akavura namwe bye twumvise ko mwakaronse ngira ngo mucamu muri mudutandukanye ko ngiye ukanaguye birafasha gukora udukogwa umuntu atekanye. Nako haba hari ubushuye.
Hari ubushuye ariko akavura kahise hameze neza.
Guhama n'amakuru tuzaniye ga Philippe canke nico uvuga ko twagusitangarije?
Y'amakuru nashaka kuvuga ni n'amakuru yerekeye y'amufasa n'umukuru w'igihugu Denise. Bijya bintu yavuze yuko avuga ko abarundi ingorane bishe bagize iki. Twebwe tuba akavuga ati Imana yo bariyo yamukoreyemo nyene igihugu kikatera imbere kikabona ko nimba ari byo abo bantu yashatse kuvuga amazina yo bavuga bakurikirana bagafata
ariko avuga ko ari Imana imwereka none ibyo Imana yeretse ubutungane buca bukorera ko
oya ntawo cabyemeza ariko duhatwe twari nk'ino mu buhungiro nyine twatubwira kuko ubu bikorera ko natwe tutatahuka n'icyo tuba twifuza
Icha kunyuze cyane muri iryo jambo ry'umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza ni Nkicahega Philippe
iyo cyanyuze cyane nuko ugiye kubyumva umuntu asa n'uvugisha ukuri kuko benshi barahakana ngo hari amahoro bakavuga ngo hari amahoro ataye ahari nawe akavuga ati hari abantu baguma bapfa basahura utunzi tw'igihugu inzahabu n'ibiki wese akabivuga naho ibintu by'imana bitoroshe kwemera uwemera aremera akabyumva icyo kintu cyarankoze ko bufatwa cyane cyane
urakoze cyane Philippe
nukurinda neze yo cyane kuko nanjye n'ubwambi nari mvugiye kuri Voix d'Amérique birantangaje
urakoze cyane kandi abariko baravugira ubwa mbere ku ijwi rya Amerika twizere ko muri 2019 tuzogumana
mutore mu ntera kamuntu
uzoza urarungika nimero yawe ya telefone uko dushize ko akantu kuri Facebook urungikana twe dukora kuri telefone urakoze cyane kandi umwaka mwiza Philippe ku rero abato babashoboye gutahura neza ivyo Philbert yari ko aravuga mu gusozera igikorane cyari cyatunganije n'umuryango w'umukuru w'igihugu gisozera umwaka hariho isengesho umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza yavuze muri iryo sengesho yagarutse ku bitari bike avuga ko hariho amazina yagumye amugarukamwo n'ahata yavuze ayariyo avuga yuko hageze ko igihugu cy'u Burundi ubutunzi bwacu busangirwa na bose aravuga yuko hariho abicwa kandi ntiyarengeje byinshi kuri ico asengera rero avuga ko Imana yogira imbabazi ikareka no gukomantaza imitima ya bamwe n'abandi ni sengesho ryacanacanye ko ku mbuga ngurukana bumenyi ryavugiwe muri ico gikorane ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Didiane ninahaza ikiganiro ni muri isanga
Natasha la namba la bomba numa Mubi bona gute Natasha la namba la bomba numa Mubi bona gute Mubi bona gute Mubi bona gute Mubi bona gute Eske Mubi bona gute Usizarau mwanzo mdogo Nilipotoka ni mbali lakini Even I fly my life in a blessing Ebu ni check I'm dangerous
akaririmbo ni mubibona gute ngira ngo mwumvise amajambo atangura ku bakunzi ba Natasha umuririmbyi yamenyekane cyane ko yanako kajambo ngo mubibona gute muca mwumva nuwariwe indirimbo igitangura ni Natasha rero mu karirimbo kiwe mubibona gute Natasha baranamutaze la namba la bomba tukibaza ko aho muri mwiko mugira weekend nziza ni ijwi rya Amerika
Bona gute movie Bona gute Eske movie wana gute Nikaju movie wana gute Nikaju movie wana gute Nikaju movie wana gute Niwambona ndi hejuru yawe sikubere kiracho kirekire undi musi tukareha zobari je ni chinshi je bugufi Mimi mbele hata nyuma sikuoni Noma sana Mimi mbele hata nyuma sikuoni La noma Makaze juru ndagu sumba Kie musi ndagu sumba Kie mumbabu ndagu sumba Yeah Natasha la namba la bomba numa Mubibona gute Natasha la namba la bomba numa Mubibona gute Mubi Bona gute, movie, bona gute, movie, bona gute.
hariho Jerome twaduse ku murongo wa telefone dusavye ko tumugarukana. Jerome, hari ako wari wibagiye kutubarira?
Eh. Nani wagiye kubasanga ngonzaure ntashya kuko mazigiye kinini hari mu muryango.
Eh, mbumazigiye kingana gute ngaho mu Rwanda ga Jerome?
Eh, mazigiye kinini cyane, maze imyaka hafi nka 15.
Nka 15? Wagiye ho mu bibiri na muri bihumbi bibiri na cumi na mu bihumbi bibiri na gatatu. Nuko rero reka tukureke utashe.
Nagira ntashe ab'iwacu bari igitega. Igitega muri komine Makebuko. Zone Maramja, Mutumba Rusagara. Hakaba hari uwitwa Maritino. Hakaba hari n'uwitwa Teras. Hakaba hari n'uwitwa Gerade. Na Filiberi. Na Victor. Na Yeremia. Na mushiki wanjye uwitwa Rudekunda na Silvia. Na mama wanjye rero, abo bose ndabatashye mbifurije umwaka mushya muhire.
Urakoze cyane Jerome, ngira umunsi mwiza.
Murakoze kandi ikindi nanjye natangiye kuvugana namwe gutangira ejo na n'ubu numvise nongeye guhamagara biratumye.
Urakoze cyane muri mu byo ijugi Amerika tuzoshimikira ko nukubandanya duha ijambo abahora batwandikira kenshi ariko ugasanga ntitubashitse kubivanye n'umwanya cyangwa ivanye n'udutelefone twanyu usanga atari ko turarengana, ariko tuzokomeza tubandanye tubarondera uko biri kose. Urakoze cyane.
Murakoze namwe mugire n'umwaka mwiza.
Urakoze cyane gose. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga, misi yose ya gatandatu, akanya ni rwanyu, urubuga ni rwanyu. Mutubwira amakuru avugwa aho iwanyu, hari menshi tutashoboye kumenya, mwiboneye n'amaso mwabwiwe ayo muratubwira mukadusangiza. Hari n'ayandi atandukanye twagiye turabatangariza, nayo muratubwira ico muyiyumvirako.
Babivuge mu China cenye babivuge mu Faransa. I can stop to treat you, baby, I love, I know you love me. Akoreshe imitoma niwe bakoresha inganga sindakurahiye kugukunda sinubihagarika urukundo rwawe ni original ukurunkema mwo ni final urukundo rwawe ni magical ukurunkema mwo mistake unanibamba unaniwasha unapokata kuna tabu wanapata
akaririmbo muri ko murumva kitwa Karabarya na karirimbo ko muri imvi y'umurundi twa Satbi. Satbi rero kano karirimbo ni gashasha. Twafise bireme bireme ikadze.
Ikadze.
Eh, urakomeye.
Turashimye none nta kibazo.
Uherereye he?
Nerere Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Musanze. Na makuru tuzaniye canke n'icu uvuga kuri twagutangarije.
Ya makuru rebye mbishi mikuru dusoje hano here n'ubunane. Hano mu murenge wa Busogo mu mujyi wa Byangabo. Ibintu byagenze neza ariko wagera ku bintu by'ibiribwa ibicuruzwa abacuruzi barungutse cyane ariko wagera ku kintu cyitwa inyama kuko ari akaboneka arenga ariko kuko kari gahenze cyane. Nawe ikiro kuntu uza kuri gushyira bacuruza ari icy'umunani ugasanga byabaye bibiri n'ijana bibiri gutyo mbacuruzaga inyama zo zazamutse
ariko ubu ibiciro byongeye gusubira ku kungene byari bimeze
bakeye cyane rwose y'iminsi mikuru yarangiye ibiciro byose bisubizwa uko byari bimeze nta kibazo.
Mbega nk'intwa nk'abari mu ntwaro aho biba byadugijwe ntacu bakora kugira ngo umunyagihugu ntahagwe.
Icyo bakora umutekano uburinzwe neza cyane by'umwihariko ko abaturage natwe tugira uruhare mu kwicungira umutekano. Turishima ariko tukamenya ko tugomba kwicungira umutekano tugakora amarondo. Muri make iminsi mikuru nta kibazo cyabaye, nta n'impanuka zakunze kubonekaho kuko twese twabaye abantu bo gukumira icya kitaraba.
Urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane rwose.
Ugira umunsi mwiza Bireme. Ego.
Imitima y'abakubwira urushe, iyo bakunze baba bakunze, ukabona n'umwe akwitayeho, uramufate neza, yashatse gutamikwa, ukagira efuru ukamutamika, yashatse koga, ukabanguka ukamwoza, wewe nka nyamuhekeya, ko hari abandi benshi bamushaka.
Twese kandi nati toki yundi murongo wa telefone Tito Ikaze.
Ego murakoze.
Urakomeye.
Uraho turaho.
Ego uherereye he?
Herereye mu Rwanda mu karere ka Bugesera ni mu murenge wa Rwera.
Na makuru tuzaniye canke ni ayuvuga ico uvuga ko iyo twagutangarije.
Mu biganiro byanyu bishize muri uyu mwaka ushize. Ubyo kuri byagenze neza kadukunda gukurikira amakuru yanyu n'ibiganiro byose buca ku ijwi rya Amerika. Ari make turi abakunzi banyu cyane radio turayikunda.
Urakoze cyane Tito.
Ago nasuzaho nk'abantu nka batatu.
Nsuza batatu dusabye hama nce twakira abandi batubwira
amakuru. N'umwaka mushya.
Nyarutse.
Ndasoza umuhungu turi kumwe witwa Bukenyi Senge Jean Claude. Ndetse n'uwo turi kumwe witwa Damuru n'abantu bose batuye mu isantere ya Mujwiri. Murakoze.
Murakoze ubwira umunsi mwiza.
Baby, come, und ich zeig dir alles, was du von mir willst. Baby, denn du weißt, was du hast, weißt drauf, tanz, tanz. Baby, du weißt, ich hab mich in deinen Augen verloren. Tanz, Baby, tanz, da bist du Kubischak. Schack, schack, schack. Tanz, Baby, tanz, da bist du Kubischak. Schack, schack, schack. Images, call me Images. Images, Feuer upon den Dancefloor.
Everybody be ready, let's go show it, tell me who's ready, party we turn up, we turn up, party we turn up, we turn up, party we turn up.
Habari ready ni muze mukamere, habari beza bari kumiterenge.
million and sugar. But man, me got the money in my wallet. People not the matter. Let's party, party, party till the morning.
Back it up, yeah. Back it up, yeah. Money here, yeah. Back it up, yeah.
Go, 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 Sharon. Me wallet, people not the matter. Let's party, party, party till the morning. Everybody be ready. Let's go, Sharon.
Rose Candina, okay, look, you need to go to the phone, okay, Roikaze.
Bravo, Miriwe.
Ego, Tkara Mutse, Kuraza Kotuzano Kiri, Uhirihege, okay.
Uzi mu majyaruguru ya Uganda, Africa Sade.
Mhm. Haravugwa makinga ho Uganda.
Ni Uganda turaho kandi mbese takomeye abaturanye duhana imbi ba Sudani barakomeye nta kibazo.
Muri ku ruhande rwa Sudani cyane gose.
Neza na neza turi impande ya Sudani turahahirana mbese turegeranye nta nk'iminota ibiri kuva tugerayo.
Hama ingene muza murashikayo nabo baza biroroha hari ibisabwa kugira ngo musimbireyo n'ibibasabwa mwe kugira ngo muhasimbire.
Ibisabwa kenshi iyo wegeranye n'uno mupaka wa Uganda na Sudani ububasha kwambuka bakaguha icyo bita jeto baba bakumenyereye bakabona ibyangombwa by'uko wegeranye n'umupaka nta kibazo kibayo.
Hama utwo muhahirana n'uduki musumira uduki muri Sudani nabo bagasumira uduki ngahiwanyu.
Akenshi Sudani mu gace ndimo na gace bakunze kuroba amasamaki twegeranye turi hamwe n'inyanja nanone. Abasudani usanga baza gutwara icyamazi cyangwa tukazitwarayo kandi natwe tukagenda tukahahirana nabo bagahinga itari cyane cyane. Ugasanga kenshi ikintu kirahari.
Nuko rero hanyuma ga Okello amakuru tuzaniye yaba yavuye kuri urwo ruhande rwa Sudani cyangwa rwa Uganda naya.
Amakuru nje na ni intererano nashaka kugira ngo mvuge ku makuru mu aherutse gutangazwa. Ku bijyanye na bano b'impuguke ba UN ku kigeranyo baherutse gusohora cy'abasirikare bivugwa ko baba baherereye muri Congo baca mu Burundi. Akenshi ntawamenya nimba bahari cyangwa badahari. Ntwe ntacyo tuba tubiziho nimba bari kuko nimba badahari ariko gusa icya mbere na mbere babaye bahari birashoboka. Icyiza njye mbona bakagiranye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wubwe iki kibazo niwe wakagikemuye nimba azi ngo hari imitwe ihari twabyumvise yashyize mu mitwe cyane ya RNC ya Generali Kayumba Nyamwasa. Icyiza njye mbona na Kagame ariho amashyaka atanu yigeze kumwandikira musaba imishyikirano
nari mu cyo bise P5.
Icyo mbona aba bantu bari kurwana wenda baba bashaka kuba bagira bafata igihugu cy'u Rwanda. Njye ndabona icya mbere Kagame niwe ukwiye kuba yabishyiramo imbaraga. Imbaraga nta zindi zisabwa. Baki bicare ku meza amenye ese abantu bari kurwana niki kigamijwe barashaka kugera kuki. Akenshi twe nk'abanyarwanda abari mu gihugu ndavuga abanyarwanda bari mu gihugu akenshi iyo dukunze kwibona iyo intambara zibaye abo bari bakomeye akenshi nibo ba mbere biyuririra indege bagahunza imiryango yabo rubanda rugufi bagasiga baducanyeho umuriro. Icyiza nimba bahari abo barwanyi amahoro ya mbere nibicare ku meza. Kagame yumve abo bantu icyo bashaka kumenya kubera buri muntu wese arwana afite icyo ashaka kandi abagomba kumva. Icya mbere bicare baganire bamenye areke kuvuga ati sisha gushyikirana nabo yagigeze kwita ngo ni abaterorizmu
yabivuze gari byo ga Okello
ari bigiye bigeze kumanikira amashyaka ya P5 baramwandikira we mu mpapuro za mbere twarabikurikiranye bamwandikiye urupapuro rwa kabiri yavuze ko adashobora kugira nimishyikirano n'imitwe y'iterabwoba.
Iyo ibyo ntitwovye manga cyane gusa ico tuzi twaragerageje kurondera mu butegetsi bwa Kigali kugira ngo tugaruke kuri iryo kete rya P5 batubwira ko atakinini bafise bivuga ko.
Ego ariko icyambere bamenye n'abantu buriya bafite bashaka kugeraho. Ariko burya icyambere nimba cyo bashaka kugeraho bitare ku meza amwe ikasabe president w'u Rwanda Paul Kagame. Yemere imishyikirano kandi bumbe ese iyo mishyikirano basaba cyangwa se ibyo basaba bifite inyungu, bifite inyungu umunyarwanda wese. Nibumva ko bifite inyungu umunyarwanda wese, abanyarwanda twibone mu mpande zose, twibone muri politike, twibone ntihagire umunyarwanda uhezwa, bakabona ko byose bakwiye kubiganiraho bikuzuzwa yaba mahoro.
Urakoze cyane gose Okello ngaho ku mpaka wa Sudani na Uganda, ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe umunsi mwiza.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Twase na Emile Ikadze.
Amahoro.
Amahoro, uherereye he?
Oh, jiwe mba muri Australia. Mu karere ka Brisbane niho mba. Hanyuma naguma ndabaramutse bwa mbere.
Aho muri Australia ngira ngo ni ku muhinga.
Ni mwiriwe no hiyo n'ahandi hose no mu Burundi ni mwiriwe.
Twebwe ni mwaramutse mu Burundi ni mwiriwe.
Okay.
Ego.
Nicyo gituma narimbutse nti mwaramutse hiyo.
Ego.
Rero mu makuru naringitse nti kumbure twosangira na amakuru narose nabonye umupfasoni nyakubahwa Louise mushiki wabo ashikirizwa amabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rivuga ururimi rw'igifaransa. Hanyuma yandi narose ni raporo ngo ya ONI ivuga kubagwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda, kandi bagaca bavuga yuko ngo hoba hariho ubafasha aba mu gihugu cy'u Burundi. Ayandi nayo nari namye ndaba ku binyamakuru byo hiyo muri none no mu mwanya mukaba muhekeye kuyadushirira ku rubuga n'amakuru avuga ko Amerika yoba yarungitse abasirikare mu gihugu cya Gabo kugira ngo bitegure kwinjira muri Congo.
Yarungitse ntiyoba ni nkuru yo.
Rero izo nkuru zitatu nizo naringize ntikumbure nogira icyo ndazivuga ko.
Duga ku ijambo.
Okay, kuri ntuze kuri ku mupfasoni Louise mushiki wabo yarose ayo mabanga ubwa mbere no mukeza. Hanyuma nkaca nkebura n'ibihugu bibiri, Uburundi na Congo. Ko byurabira ku gihugu cy'u Rwanda. Kuko igihugu cy'u Rwanda kuva kibayemo ubwicanyi cyarahagaritse imigenderanire n'igihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma no muri iryo shyirahamwe kisa nk'ikivuyeyo kiravayo, hanyuma kigenda mu bihugu mu muryango w'ibihugu bivuga Icyongereza. Amatati rero yo hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'Ubufaransa yaciye atangura kugeza aho mu mwaka uheze haboneka ko habaye ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma kugira igihugu cy'u Rwanda cemere kugaruka muri uwo muryango wa francophone, urumva ko hari icyo bemerewe. Ni nacyo gituma rero nanjye nayiko ndagira ntikumbure n'igihugu cya Congo n'Uburundi byoba byiza bavuye muri urya muryango bakarondera urundi rurimi bakoresha. Hanyuma kumbure Ubufaransa bukazoba agaciro nk'ako bahaye u Rwanda, kuko
bakavamo kubereka
iyo u Rwanda ruguma muri urya muryango y'intebe uyu mudamu yarose ntayo u Rwanda rwari kuroba.
Ugize uti yayironkeje Emile, tugende bukebuke ntihagire uhava yumva nawe. Ugize uti yayironkeje nuko u Rwanda rwigeze kuba rwaravuye muri OEF amarukagarukamo umuryango uvuga ururimi.
jewe ni wazako nukugaruka goba rutari bugo runagaruke njibuwa mm. runagaruka hubugo kama inhaga shimwe change nikiguzi kugiru gwanda rugaruke
mhm ali kugizeneza kufugati ni wadza donk ni vyo mviro vya
ni vyo mviro vya anje kandi bifita hobi fati
banda nyiduga kuija
ego nuko lerumba ko Uganda kuba gwarahagaritse imigenderanire n'ubufaransa hanyuma rukasubira kugenda n'ubufaransa kuko babemereye yuko bazobashigikira kugira uyo mukandida w'Uganda aronka amajwi akwiye urumva ko natwe twaharonkera karorero kugira ubufaransa buze buratwubaha icyatabije naco nariko ndavuga Ichakabiri na ni raporo
ya ba oni
ya ba bahinga changi mpugu keza oni zafute kuburundi jewe zache zinyi uta ibintu byinshi ufatiye muri muri ya mapping report yakogwa na oni yakozwe n'abahinga bakomakomeye cyane abahinga batuka 30 ba oni
hari ryari
hari batanguye kuyikora muri 2008 ariko oni ya province yuko yokogwa mu 2007 Amerika niyo yabisabye mu 2005 isaba ko abo bahinga bogenda muri 2006 rero iyo abo bahinga basabwe na oni na Amerika hanyuma oni kabemeza baragiye muri Congo kandi bari besi cyane ugereranije n'abahinga bahora barungi ku handi raporo batanze yari raporo iteye ubwoba cyane itera ubwoba umuntu wari we wese ku mabi u Rwanda rwoba rwarakoreye muri Congo mugabo kugeza ubu iyo raporo nta gaciro irahabwa hanyuma ukaca wiyumvira uti none ko ibyo bihugu by'ibihanganga ari byo byari byayisabye hanyuma onikayikora none ata gaciro bayihaye nikute boba bariko bararondira izindi raporo bavuga ngo zakozwe na oni kandi tuzi ko hari n'andi maraporo yakozwe muri imyaka ibiri iheze avuga yuko u Rwanda ruri mu Burundi akakogwa n'ibihangange bya oni Human Rights Watch yose ikabikora userukira oni muri Afrika akabivuga ko
usongore emi usongore kugira ngo duha akanya abandi
ego rero reka nsongore jewe rero niho nibagije yuko kumbure hoba hari nk'ibigori cyanke byamfashanye impunzi zihabwa hanyuma bijya bihugu bibitanga none uba babuze ho bari bishira amasitoke yuzuye none boba bariko bararondira ukuntu bakokeza intambara muri kariya karere
kacu ariko ivyo kuko tutanabifitiye n'ivyemezo kandi ntihagiye n'umwe ashobora kuza kubeshuza reka tubigarukirizaho imi ntiduhave dusanga tugiye kure utubwa gatatu naho kandi usongora
urakoze cyane ubwa gatatu nariko mvuga ku basirikare Amerika yabaye yarungitse
hari muri Gabon
tegereza ngo ko binjira muri Congo mu mwanya igihugu cya Congo kugereza isaha kiratekanye nta nduru zihari
ariko hariho abavuga yuko hariho ibimenyetso bishobora kwerekana ko umutekano uhungabana ntitwibagire yuko hariho n'abatari bake bamaze kugwa mu mishamirano yabaye kwera amatora Emile
urakoze cyane mupfasoni mugabo urabizi uko mu Burundi hose habaye imigumuko abantu bakagira kudeta abantu bagaturirwa bakagira gute Amerika niho yari nta kintu na kimwe yigeze ivuga nta n'urukukoresha ururimi ngo ivuge iti ibyo bintu nimubireke jewe ubikora sinza kumushigikira
harakozwe amatangazo atari make ku gihugu cy'u Burundi hari n'aherutse gukogwa hariho n'ibihano biherutswe gushigwa ku Burundi bi ico mu rwimi rw'Ifaransa bavuga ngo renouveler bi banka bishasha byari byarafasha
oya ariya matangazo yabonetse kuko abene igihugu bamaze kwisubiriza ibintu mu buryo ubwabo
ubwira umunsi mwiza muri Australia ijoro
urakoze cyane muhezagirwe
gore urakoze turase kandi na Laurent ku yundi murongo wa telefone Laurent ikaze na wewe
ndamwumva
mwiriwe Diane. Mwiriwe neza wakomega Laurent.
Ndakomeye nta kibazo kabisa.
Uherereye
Akarere ka Kirehe umurenge wa Musaza, ariko nkuko bisanzwe ndi mu Burundi, nsanzwe mba mu nkambi ya Mahama y'Abarundi.
Mhm. Namakuru tuzaniye ga Laurent canke nico uvuga kuyo twaguhaye.
Ni nyamakuru aba asanzwe ari mu nkambi twe nyine kubera ari mu nkambi Mahama abantu nyine kubera bari kuduha amafaranga.
Mhm.
Muri iyi minsi ishize nyine baduha amafaranga none kubera ba agent ari bakeya.
Mhm.
Kandi kubera abantu baba bashonje baba bashaka amafaranga ari benshi.
Mhm.
Ubwo nyine kugira ngo baguhe amafaranga ba agenti bagubisaba ko ari nguwe nka 500,000 baya kugira ngo wowe nimba kugira kuduha amafaranga yawe ngo vuba vuba ngo uyu 500,000 turayatwara ubundi ngo duhe 5,000 ubwo rero twe twasaba yuko kabisa hano wa hano mu nkambi ku batwo aba agenti baba benshi kabisa umuntu akajya abikuza ko usanga twe twuzuye kabisa. Eh, kindi kibazo nacyo nkatwe nk'abantu b'Abarundi nyine tuba twaragiye nk'ubugara gupagasa arye nk'umuntu usanga umugore w'umunyarwanda none bikangombwa yuko nyine umugabo bamubinga bakavuga ngo ugenda kujya mu nkambi ubwo rero abagore bazikumye twe twasaba nka ishyirahamwe Inateri kuko byadufasha kabisa nk'abagore bacu kuko tuba twarabyaranye badushyira mu nkambi natwe tukabana mu nkambi cyangwa tukifatanya ariko twabishaka kabisa.
Uvuga ngo bavuye mu Burundi warubakanye n'umunyarwandakazi hamushitse mu ikambi ushitse mu Rwanda?
Nyine tuba twaragiye gupagasa tugora n'abakobwa b'abanyarwanda tukakunda tugashakana tukatana n'abana ariko kubera impamvu nyine baba batandutswe mu nkambi ubwo iyo tuba mu gifura yabihindutse bahita batujyana ngo tujye mu nkambi abagore tukabasiga burundi cyangwa tukaba yuko nk'abadamu bacu kabisa byakunze baba badushyira ku mapurufu yacu gusa tugifatanya umuntu akibera mu nkambi.
Hanyuma Laurent abafatse ni mwamubanye biciye mu mategeko?
Aba ntabwo bikunda none se ko tuba natwe nyine gusezerana ntitwasaba nyine ko muzakunze nko mu nkambi w'umuntu yasezerana.
Urumva rero mu gihe umuntu mutabanye mu mategeko nta tegeko ubundi ahanini usanga ari nagukingira naho muba mwanditse.
Ikibazo tuba dufite nyine nuko ntako twasezerana kuko ugiye gusezerana bakubwira ngo nkanjye ko mba mfite irangamuntu yo mu Burundi ubundi naba mfite irangamuntu yo mu Rwanda ntabwo byahura ntabwo byakunda twasaba yuko kabisa ko ubuyobozi bwacu abantu twabigenza kugira ngo dusezerane n'abagore bacu.
Ndumva ikibazo ntatahura neza kuko baranka ko musezerana mu gihe mwashatse gusezerana.
Ntabwo babikunda ntabwo bikunda.
Reka tuzogerageze kuraba uko icyo kibazo cifashe ndumva kidasobanutse. Urakoze cyane Laurent.
Nari mu gihe mwitangiza turakunda cyane kabisa kuri rya Amerika.
Urakoze cyane rwose kandi ugira umunsi mwiza.
Ugira umunsi mwiza n'umwaka mushasha muhire.
Minota itarenga ibiri turaza kuba dusozereye muri sanga y'uno munsi.
Mama mio yeah. Oh baby, oh baby.
Inari dancehall session, Charlie na Nina. This is a dancehall session. Elia Kesni. Uri mwiza, uri kirenga. Mazameze mureba mazi giye nkugenzura. Uyu musire kamivuge kwari wowe shaka. Uyu musire kamikubwire ko nwaye umutima.
Nuko rero nchutse bakunze akabino ngaduce tuba turabangirira ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda na cyane cyane kino kiganiro muri sanga cuno munsi. Tubashimire ko mwagikurikiranye. Yakoze Jofi Mutagoma yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Tian yamfashije muhinga bw'ibyuma na Lidiane Ninahazwe. Turaza kongera igice isaha 12 makuru tugiye kubategurira. Muri ayo makuru harimwo aya Leta z'Ubumwe za Amerika imaze kurungika abasirikare bayo muri Gabon kugira ngo umwanya n'umwanya byangaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bashobore gutabara. Turongera igice isaha 12 tubasigiye kano karirimbo mfata ka Shali na Nina.
Baby, fata, 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 fata. Mana, ibi bintu ni byiza. Uru rukundo, n'ukuri ruraryoha. Ngiye kubwira masenge na mama ko tuzahorana n'uzigera umwe.